Mamba.
Nzambi la Samirana.
Amakuru na Bella Gloria Kinore.
Teodomine Manirambona ni walikaratuma no majwi abashikira mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze makuru yacu yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 Kigarama umwaka w'2020 naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abandanya gufatwa nk'umwigisha w'ishure nshingiro rya Murama wo ni Diodone Nsengiyumva batazi ya Gwembe amaze amezi atandatu afunzwe yagezwa kwica umunwanyi w'umugambwe Senel. Ibyo tukaba tubisanga mu byegeranyo biva kuri iryo shuri bijanwa muri komine Nyabihanga twari bateguriye muri ano makuru. Leta ikwiye kwitwararika politiki ijyanye n'amahinguriro, ibyo byavuzwe na Faustin Ndikumana muhinga mu by'ubutunzi kuri uyu wa kane aho umukuru w'igihugu yararamutse yugurura icese yanishwa rigira gatatu ry'amahinguriro mu Burundi. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Nayo makuru avugwa mu ntara ya Muyinga, abantu bagera ku 120 baramaze gufatwa n'indwara y'agasama. Abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara bakaba bariko baragerageza kwigwanya. Mukanya inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe nkuko nari impereje kubibabwira umunyororo Diodone Nsengiyumva batazira Gwembe asanzwe arongoye imbonera kure muri komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro abandanya gufatwa nk'umwigisha ku ishure nshingiro rya Murama inyuma y'amezi arenga atandatu ari mu ibohero. Ivyo bibonekera mu byegeranyo birungikwa mu buyobozi bw'indero muri komine Nyabihanga bivuye kuri iryo shure. Diodone Nsengiyumva bita kandi Gwembe hafunzwe yagirizwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'umunwanyi w'umugambwe Senel waho Inyabihanga mu gihe cimi ya mamazo y'amatora. Tubaze Bonfils Niyongere.
Diodone Nsengiyumva azwi ku izina kandi rya Gwembe n'uwo munyororo atafatwa nk'abandi banyororo. Imbere y'uko atabwa muri yompi mu kwezi kwa Ruheshi uyu mwaka w'2020 yagirizwa kugandagura umuhisi Richard Habyarimana yari umunywanyi w'umugambwe Senel wo muri ko gace ka komine Nyabihanga, yari umwigisha ku ishuri shingiro rya Murama muri komine Nyabihanga, akaba kandi yari umwigisha mukuru kuri iryo shure, akongera akaba n'uburongoye imbonera kure za Saint David muri komine ya Nyabihanga. Kuva ico gihe afungiwe mu ibohero rya Muramvya itarike 14 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka nyene. Sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro yaramuciriye imyaka 20 yo gupfungwa kubera ico caha be n'uwo bagirizwa hamwe Boris Bukeye neza. Amasoko ya Radio Inzamba agateka kawe mu buyobozi bw'indero muri komine Nyabihanga amenyesha ko Diodone Nsengiyumva batazira Gwembe n'uyu munsi agifatwa nk'umwigisha w'ishure shingiro rya Murama. Ayo makuru nyene akavuga ko ibyegeranyo bitangwa n'umuyobozi w'ishure rya Murama byerekana ko Diodone Nsengiyumva akiri umwigisha wo kuri iryo shure. Bavuga kandi ko muri iryo byegeranyo batavuga ko hari umwigisha mukuru kuri iryo shure, ariko ko ari cegera c'umwigisha mukuru kuri iryo shure uwo bita maître responsable suppléant. Ejo haheze kuri uyu wa gatatu byari bitegekanijwe ko aburana muri sentare isome imanza ya Muha kuri urwo rubanza nyene. Ariko umushingwamanza wiwe yaciye amenyesha ko adashobora kuburana kuko atarasoma neza ibiri muri dosiye y'urubanza. Urubanza rwaciye gongururizwa ku itariki 13 zo kwa mbere mu mwaka uza w'2021. Tubibutse ko Diodone Nsengiyumva batazira Gwembe ari umunyororo adafatwa nk'abandi banyororo, araronka rimwe na rimwe impusha mu mpera z'indwi agatera n'ubwoba abaryango b'uwo muhisi. Kukubona agifatwa nk'umwigisha w'ishuri shingiro rya Murama inyuma y'amezi ngatandatu afunzwe, uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe rwagerageje kurondera Jumapili ndi murigo umuyobozi w'ishuri shingiro rya Murama, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Bonfils Niyongere arakenuye nkuko amategeko abivuga ngo umuyobozi w'ibohero nta burenganzira afise bwo gutanga uruhusha rwo gusohoka mu ibohero kumufungwa ataracirirwa urubanza. Ibyo bishikirizwa n'umushingwamanza Jean-Claude Niburumunsi kubwiwe ngo uwo munyororo azwi ku izina rya Diodone Nsengiyumva batazira Gwembe wo mu ntara ya Mwaro komine Nyabihanga yamahanze mu ntumbero yo gutera ubwoba aboza kumwagiriza canke ibyabona kugira ngo aze atsindire urubanza mwiyungururizo
nyororo yaba wakimaze gucibwa umanza wo bita mukondane canke umaze utaracibwa urubanza umanza gwe rukiriweza n'ubutungano bita mu preveni arashobora kuronka uruhusha rwo gusohoka kubera imvo zitandukanye nkuko mbere n'amategeko agenga ingene ibikorwa bitunganywa mu bibahero abivuga mu ngingo ya 188 n'izikurikira mbaga kuvyerekeye abataracibwa imanza abo bita ba preveni no kuvuga ko umuyobozi w'ibohero ataburenganzira ashobora kumuha wenyine ngo asohoke atabanje kubaza mushikiriza amanza asanzwe amukurikiranwa kwicaha eka mbere n'uwo ntashobora kumurekura atabanje kubaza utwara parke isanzwe irikiramukurikirana kugira ngo nawe ashire ko ubwo ruhusha guko uwo munyoro ashobora gusohoka ibyo rero ni by'amategeko avuga mugabo nkuko tubona kuri uyu munyororo batadira gwembe yisohokera uko ashaka kigira muhira kimarira iminsi kandi ari muri abo twakwita ko ari abantu bataracibwa imanza twita ba preveni sinibaza yuko abanza guca kuri izo aho hose asaba izo mpusha gushikira ko na procureure yo batanga ugo ruhusha mugabo naho byo byagenze gucya navyo ne ntivyo babitangaje kugira ngo umuntu atahure neza ukuntu uwo munyororo aronka izo mpusha bitamugoye akitemberera uko ashaka no kuraba icaha bari karakurikiranwa kicarico icaha kurikiranwa ko nuko yagandaguye umunywanyi w'umugambwe CNL mugihe hari mu gihe cy'amatora bigaca byumvikana rero ko impamvu yatumye amugandagura itari kure y'Imana ni impamvu ya politiki bigaca byumvikana rero ko ategerezwa kuronka abamufasha bamushigikira cyane mu bantu begereye mu bantu bari mu butegetsi uno munsi bavuye mbere bagira baronka batsinze nawe matora kubera ubwo bwicanyi iyo baragize cyane bwabeye no kubandi n'iterabwoba ryabaye kubandi n'ibyo byatumye bashikira ubwo butegetsi
tukiri mu makuru avugwa mu butungane kiringo co guca imanza zadindiye z'abanyororo bamaze igihe bafunzwe n'icubahirijwe n'ababijejwe ibyo bishikirizwa n'ishyirahamwe ACAT Burundi rifatiye kubitigira iby'abanyororo bitagabanuka ni mugiye kuva mu ntango z'ukwezi kw'icenda umushikiranganje w'ubutungane yari yatanze amezi abiri gusa asaba barongo ya masentare kuba barahejeje imanza z'abanyororo zitaracika n'inkuru tubaza Prosper Nzisabira
hari kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icenda uno mwaka mu ntara ya Gitega aho umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yasaba abarongoye amasentare kunyarutsa imanza zitaracika mu kiringo kitarenze amezi abiri
umuntu mu kiringo cy'amezi abiri twatanze urubanza ruzoba ruriwe rw'umunyororo ataraburana azo catanga isiguro igituma uwo munyororo byanze kwaburana mboneyeho rero kubibibutsa ukwezi kwa mbere kugira kurangi tugira twinjire mu kwa kabiri ariko ndazi ko igikorwa kigeze kure
mwishyira hamwe Rukristu ACAT Burundi rigwanya ihohoterwa rya kirimwa muntu rivuga yuko atakigaragara cyavuye muri ako kamo k'umushikiranganje w'ubutungane bafatiye kumurengera w'abanyororo ukirangwa mu mabohero nk'uko bishikirizwa n'umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi arongoye igisata cy'amategeko mwishyira hamwe ACAT Burundi
ibyo turiko turabona uno munsi nuko ibiharuro ahakugabanuka mu mabohero na byagumye byiyongera aha twotanga hakarorero nko mwibohero rya mpimba ico gihe cyo mu kwezi kw'icyenda yahanwe abanyororo 4,597 uno munsi ririmwo abanyororo 4,478 aha nitwa kwibagira kwabwira yuko iryo bohero mu bisanzwe ryateza kwakira abanyororo 8,000 ibohero rya Muramvya naryo ico gihe ryarimwo hafi abanyororo 8,067 uno munsi zimwe abanyororo 8,869 naryo ryari rifise ububasha ryubakiwe bwo kwakira abanyororo 100 gusa ibohero rya Ruyigi ryateza kuba rifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo 3,000 uno munsi rimwe abanyororo 900 eka muri icyo gihe cy'igisekeza naho nyine harimo abanyororo 8,037
ishyirahamwe ACAT Burundi rigasaba ubushiranganje bw'ubutungane kuraba izindi nzira bwo camwo kugira ngo ivyo bitigire vy'umurengera bigabanuke mu mabohero
Prosper Nzisabira nayo abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze iminsi 223 bafunzwe bafashwe kwigenekerezo rya 22 gitugutu umwaka w'2019 bagirizwa kuba bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu co kimwe na yabamenyesha makuru akabadahengeshanya gusaba irekugwa ryabo atakirinze gusabwa. Mukanya turabandana namakuru tukabateguriye.
Niyihe nyifato ujenwe gufasha wakorewe amabi afatiye ku gitsina yogira. Ni ngombwa kwegera wakorewe amabi afatiye ku gitsina ukamusaba ko umufasha ku bibazo vyihutirwa bwo kumunyarukana kwa muganga no kwitura inyamira mabi kugira yumve ko ashigikiwe. Amakuru ari buguhe yose utagerezwa kuyakoresha mu ibanga kugira ngo agume akwizigiye. Ni no kuneza y'umutekano wiwe. Utegerezwa kuraba kandi ko mwese babiri muri mu mutekano aho muri ko muraganirira. Mugihe naho ubonye kwizi uri kurafasha wakorewe amabi afatiye ku gitsina bitari ko bifata intumbero nyayo, wohanuza abahinga mu by'amabi afatiye ku gitsina.
Ako ni akamo kahajwe inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Amakuru twabateguriye arabandanya ihanishwa rigira gatatu ry'umwimbu w'amahinguriro y'u Burundi ryuguruye cese n'umukuru w'igihugu kuri uno wa kane ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Evariste Ndayishimiye yasavye abagwiriza tunga kwijukira gukorera mu bisata vy'ubutare ingenzi be n'indimo bagatsinda ubwoba bwo gukorana n'amabanki kugutinya guhomba. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Gatunga bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bibohomba. Njebure n'abarundi bose kutaba kwijukira guhingura ubutare bwacu. Abantu bose bashaka gukorera mu gisata cy'ubutare bose nabashaka gushora hanze babushore budahinguye. Ubwo babushoye budahinguye ntaca bamariye igihugu. Byari kuba byiza babuhinguriye ngaha bagashora ibintu bimeze neza kuko n'abarundi bazaba barose n'akazi muri ayo mahinguriro. Abarundi nitwijukire kujya mu mahinguriro y'ingenzi kubera hariho benshi bavuga bati none ni nubaka inzu y'uburatiro ihoteli nzoronka abayibamo ingenzi tizoza mu Burundi zidafise aho zirara. Mutegereza kumva yuko hategerezwa kubaho hoteli kugira ngo haze abaturista. Abari mu gisata cy'ivyimburwa nabo nyene nibatanguye guhimbura ahubwo bitegure guhimbura byinshi kuko abenegihugu barakuye amaboko mu mpuzu bari ku kivi bariko barakora. Twebwe ku ruhande rwa leta icyo tubemerera ni kimwe, nuko leta itegereza kubungabunga amahoro n'umutekano ukwishyira n'ukwizana kw'abenegihugu kugira ngo bose bakore umutima uri mu nda kandi namwe bwe mukore mufise umwizero wa kazoza ku bintu byanyu atabazoza kuvyonona.
Nayo gushira imitahe mu gisata c'amahinguriro ni igikorwa gisaba ubwenge no gushishoza cyane kuko gisaba imitahe minini no guhiganwa ku kanovera k'umwimbu wayandi mahinguriro akomakomeye. Bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana havuga ko leta ikwiye gushira umwungiro politike itomoye ijanye n'amahinguriro. Tumwumvirize
ibijanye n'icyo gisata naho hari ibintu murategereza kuba araba kugira bishobore kuzana ibyo terambere hari ibyo bitaguhayanwa konkiransi. Urabona amahinguriro arubaka mu bihugu mugabo ibintu byo konkiransi birahaguma kubera ibi byo kuja hamwe ibihugu mu mashirahamwe integration regional usanga ku muri hinguro hanaka rikomeye bishobora kurengera ibindi. Nta mu Burundi turavuga tuti by'amahinguriro biracari hasi cyane kuko ni munsi ya 10% y'umwimbu ubwo buhinga ni gutegereza kurondera ubwo tusanga rero isaba uburyo. Hanyuma ikindi nuko tuvuga tuti kugira iyo politiki igende neza hari haratanguye umugambi wo gushyira icyo bita politiki nationale d'industrialisation, umugambi w'igihugu ujyanye n'ingendo z'amahinguriro vyokugwa byose kuraba ubushobozi ingene rw'amahera yoboneka ibisata byo Burundi bwoshiramo valerajuti ibisata byo tuba amahinguriro mu Burundi acakomera kubera ayo bakorera mu hantu twosha dufisa kungu ko gusumba akabirya dusumbya abandi bose bakabiraba. N'ukura yuko bijya bya controle de qualité na hariyo ibisata bizabira ku bintu byahinguwe bikora ibyangombwa kugira abantu baze barahingura ibintu kumbure bidapfije byangombwa bidashobora no kuruka amasoko cyangwa ugasanga ukoze bidapfije ibyangombwa biriko birica amagara y'abantu canke amagara y'ibitungo ibintu nka bene ivyo ni ukuvuga ati ibyo byose bijanye bijya muri politike n'inzira kuko ibijyanye no kugwiza amahinguriro utabyitondeye urashobora kubihomberamo ugashyiramo umutahe mwinshi mugabo wakora ibintu byangombwa bidakwiye ntibironke isoko canke bigasanga biriko biyicira abantu ubuzima canke urumva rero iyo politike twose yoba yuko nyene yoba valide hama na abarundi bakaraba yuko natwe amahinguriro yotera imbere turaje nk'ibisata dufisemo akabirya.
Fasta Ndikumana na inayi babwiye mu ntango zano makuru indwara ya gasama iriko isaniriko iri monogoza mu ntara ya Muyinga abantu barenga 120 baramaze gufatwa niyo ngwara kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara bariko baragerageza kuyituza iyo nkuru tuyibaze Jean Georges Kibuguru.
Makuru yo kwizera dukuraga mu ntara ya Muyinga iyo ngwara y'agasama ngwatangwe kubonekeza mu ivuriro cyahitukiyanza muri komine ya Mwakiro muri district ya Muyinga abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara ya Muyinga bimvira ko iyo ngwara yazanye n'impunzi z'abakongomani bagira urujanuruza hagati y'ikambi y'impunzi barimwo iri kinama mu ntara ya Muyinga n'iyiri ku Musasa mu ntara ya Ngozi baje mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari makuru atumenyesha kandi yuko hari n'abakongomani bagira uruja n'uruza baja ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Umuntu yahariwe abazeye n'ibibondo yatanguye kuri uwa kabiri uheze mu gihugu cose mu ntara ya Muyinga ngo hatekanirwe gucandaga abana barenga 83,000 mu ntara zitanu kuri indwi zigize intara ya Muyinga mu ntumbero yo gutuza ico kiza c'agasamba.
Jean Georges Kibogora arakenuye nonga dusozereye amakuru yacu yo kuri uyu wa kane. Dushimire mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza Bela Gloria Kintore akaweje na yabashikirije fashijwe na Teodomire Manirambona yari mu buhinga bw'ivyuma na hutaha.